Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya gatanu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ni saa kumi n'imwe n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Anashaka mbere nkeze iyo shira hamwe y'abanyamenyesha makuru mumenye uko leta bishika ikemera gushira aho intahishitse.
Uwo ni minisitiri w'itumanaho mu Burundi Nkeza Bahizi Tarsis ku itegeko rigenga itangazamakuru. Ni mukanya mu makuru. Muri iki gice cya mbere kandi harimo n'ibiganiro bya siporo n'ubuzima. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, duhere ku makuru yo hirya no hino mwayateguriwe kandi muragezweho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Mwaramutse neza Thomas, mwaramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Ngiye make amakuru twateguriye. Perezida w'igihugu ca Chad yateye akamo umukuru w'umurwi urwanya ubutegetsi muri Nigeria Boko Haram kamusaba kwishikana. Igihugu ca Libya casavye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano gufuta ibihano cafatiwe bikibuza kugura ibigwanisho. Muri Lesotho umugambwe utavuga rumwe na leta wagiye muri leta y'urunani inyuma yaho habereye amatora. Idonido yaya makuru. Perezida w'igihugu ca Chad yatangaje ko ingabo ziwe zizi ikibanza umukuru w'umurwi w'intagondwa z'abagwanyi bo mu muhari Boko Haram Abubakar Shakau arimwo, kandi ngo yamuteye akamo kamusaba kwishikana canke ngo bitagenze gutyo yicwe. Perezida Idrissa Deby yashikirije ayo majambo ejo ku munsi wa gatatu igihe we hamwe na perezida w'igihugu ca Niger Mahamadou Issoufou yari yamugendeye bari kubara ikiganiro amenyesha makuru ku murwa mukuru Njamena. Abo bategetsi uko ari babiri baratangaje ko umurwi Boko Haram uzotuzwa nk'uko itangazo ryasohowe na perezidansi ya Chad ribivuga. Umushikiranganji Deby yavuze kandi ko Shakau yahatswe gatoyi kwicwa igihe ku munsi wa kabiri abasirikare b'igihugu ca Chad babohoza igisagara ca Dikwa cahora mu minwe y'umurwi Boko Haram. Igihugu ca Chad, Niger na Cameroun mu kwezi kwa mbere vyararungitse abasirikare gufasha abasirikare b'igihugu ca Niger ca Nigeria murambabarira komora umurwi Boko Haram, kandi barafashe ibisagara vyinshi vyarigariwe n'umurwi Boko Haram mu ntara ya Borno hamwe no mu ntara ya Yobe aho ni muri Nigeria. Igihugu ca Libya casavye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano guhagarika ibihano bikibuza kugura ibigwanisho kugira ngo gishobore guhangana n'intagondwa z'abayisilamisite zimaze gufata imirima y'ibitoro. Igihugu ca Libya kiriko kirasaba ibimodoka vya Blende, indege z'ingwano, indege za kajugujugu hamwe n'inkoho. Ambasaderi aserukira igihugu ca Libya muri ONU Ibrahim Dabashi yabwiye amenyesha makuru ko mu gihe igihugu ca Libya kitoronka ibigwanisho bikwiye kitoshobora kuronka uburyo bwo gutora inyishu z'ikibazo c'umutekano muke. Yararemesheje kandi inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yongera avuga kwishira hamwe mpuzamakungu rishobora kurungika abarorerezi bashobora guhinyuza kw'ivyo bigwanisho bizoja mu gisirikare c'igihugu bitazoja kwagwanyi. Intumwa idasanzwe ishira hamwe mpuzamakungu mu gihugu ca Libya Bernardino Leon yabwiye inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ko intagondwa z'abagwanyi ba islamiste zishobora gukora ibintu vyose bishobotse kugira ngo zigume zigarurira izindi ntara zo mu gihugu ca Libya. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Mu gihugu ca Lesotho umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta winjiye muri leta y'urunani inyuma yaho atamugambwe rumwe uronke amajwi menshi akenewe kugira ngo uronke intsinzi bwego. Umugambwe witwa Democratic Congress waronse ikibanza ca kabiri muri ayo matora yabaye ku munsi wa gatandatu ukabaronse ibibanza 37, ni ukuvuga ko wabuze ibibanza bitatu kugira ngo unganye n'umugambwe w'umushikiranganji wa mbere Thomas Thabane witwa All Basotho Convention. Umukuru umugambwe Democratic Congress Pakalita mo Sicily niwe yaciye agenwa kuba umukuru iyo leta y'urunani rurimwo uwundi mugambwe witwa Lesotho Congress for Democrats hamwe n'iyindi migambwe itanu mito mito. Mothejoa Metsinga yabaye icegera c'umushikiranganji wa mbere agiye kurangiza ikiringo ciwe yagenwe kuba icegera ca Misisiri. mukiganiro haye radio ijwi rya Amerika ku munsi wa gatanu Metzing yari yatangaje uyu mugambi wo gushinga leta irunani na Mississippi abanyagihugu mu gihugu cha Lesotho bari tavye amatora yo gutora abashinga amateka 8 ibindi bibanza by'abashinga amateka 40 byamabica bigaburirwa imigambo yose atawuzimbye uwundi inyuma y'amatora kugira umugambwe utsinde hatarinze kuba leta y'umwe utegerezwa kuronka amajwi 31 ni kuvuga ibanza 31 na kimwe by'abashinga amateka Abarusiya bahanira inyungu z'abanyagihugu batavuga rumwe na leta batangaje ko bagiye gushira habona inzandiko zatorokanijwe na Boris Nemtsov imbere y'uko aganda gugwa kwigenekezwa ya 70 y'ukwezi kwa kabiri zerekana uruhara rukorwa n'abasirikare b'igihugu cy'u Burusiya mu gihugu cya Ukraine umwe muri bo Ilya Yashin acuritse na Nemtsov eje ku munsi wa gatatu yavuze ko ibintu byatohojwe n'uwo munyapolitiki yagandaguye birimo amakuru yatanzwe n'abavyeyi b'abasirikare b'abarusiya biciwe mu ngwano mu gihugu cya Ukraine yabwiye ikinyamakuru cyo mu Bwongereza The Times ko ivyo bintu byatohojwe bibitse neza kandi bitatakaye igihe abapolisi bagenda gusaka ordinateur ya Nemtsov
ayo yari amakuru yo hirya no hino Shuti zacu ndabibutsa ko mwumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi inteko ishinga amategeko yaraye yemeje ivugurura ry'itegeko rigenga itangazamakuru ryo mu 2013. Ivugurura ryaturutse ku kirego cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru UBJ mu rukiko rurengera itegeko nshinga ishyirahamwe ryavugaga ko ingingo zimwe na zimwe z'itegeko rigenga itangazamakuru rero zari zinyuranyije n'itegeko nshinga Tabita Mukamusoni araduha ibindi bisobanuro kuri inkuru
Ingingo 11 nizo zahinyanyuwe n'ina mashinga mateka muri zo zikuru zikuru ari nazo zari zateye imari yari ingingo ya 16 yasaba umumenyesha makuru kuvuga aho yakuye inkuru abashinga mateka berekanye ko gukingira uwaguhaye inkuru ari uburenganzira bwemewe ku isi yose bakabonako n'abamenyesha makuru mu Burundi bo buhabwa kuko ngo nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riratanga uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro ikindi nuko mu gihe umumenyesha makuru yasabwa gutanga ihadabu yashika ku mahera arenga miliyoni 10 iyo ngingo yafuswe abashinga mateka baziguye ko iyo ngingo iciye kubiri nibwirizwa shingiro ry'u Burundi nkuko na senare yubahiriza ibwirizwa shingiro yari yavyerekanye ikigira gatatu cari nyamukuru nuko ugwego rucungera ibinyamakuru mu Burundi CNC gwari gwahawe ububasha abamenyesha makuru bavuga ko burenze ahingingo ugo gwego CNC rufashe yari ntasubigwamwo kuri ico inama nshinga mateka y'u Burundi yaciye yemeza ko abamenyesha makuru bafise uburenganzira bwo kunguruza mu gihe badashimishijwe n'ingingo y'ugo gwego Nayo ingingo yuko umenyesha makuru yohanishijwe itegeko rigenga umugabo kumenyesha makuru ubu adohanishwa itegeko mana vyaha urunani rw'amenyesha makuru mu Burundi Beji bakabona ko aragaze Alexandre Niyungeko arongoye Ibeji
ikintu twa twavuze cerekeye cari canavuzwa no vuga mbere cari canafatiwe ko kugira ngo itegeko rigenga umugabo kumenyesha makuru risubiye mu byari ibintu byo gukuramwo ibihano vy'umunyororo mu bihano bishobora guhabwa umumenyesha makuru ariko nkuko mwabibonye harimo ingingo ivuga neza yuko umumenyesha makuru ni ya ramukagize ikosa ari code penale bazoheza bakarabirako muri iyo code penale nayo murabizi ko haba harimo ibihano nivyo bitandukanye ariko harimo n'umunyororo urumva ko ako aragahatse
nawo biruko abamenyesha makuru bo mu Burundi barashimishwa n'iryo tegeko rigiye kugenga umugabo kumenyesha makuru Alexandre Niyungeko
ibintu byinshi byari biteye ingorane kuvyerekeye kurangura umwuga wo kumenyesha makuru byinshi byavuyemo ibyo rero novuga ko bishimishije cyane gose kubona iyo ntambwe tuyishitse ko
umushikiranganji ajeje byo gutuma tumana ko amakuru nawe nyene arashima Tarsis Nkezabahizi
anashaka mbere nkeze abamenyesha iryo shirahamwe ry'abamenyesha makuru mumenye uko leta bishika ikemera gushira ahi ntahishize izo ngingo rero zasubiwemo kugira ngo tworohereze abamenyesha makuru mu mwuga wabo
Iryo tegeko ryagarutse mu namashinga mateka inyuma yaho abamenyesha makuru bitwariye leta y'u Burundi muri senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro y'u Burundi. Umujyango w'abamenyesha makuru u Burundi nibashimishijwe n'ingingo y'iyo senare aho yari yerekanye ko ibijanye n'ihadabu ari byo byosubigwamwo gusa. Mu nyuma urunani rw'abamenyesha makuru rwaciye gungururiza muri senare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Afrika y'ubuseruko hari kwa 18 ruhuma uyu mwaka. Iyo senare yavuze ko iryo tegeko riciye kubiri nibwirizwa shingiro. Iryo tegeko rishasha uburizo carija kwemezwa n'inama nkenguza mateka dice gyemezwa kandi n'umukuru w'igihugu. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Shuti muteza matwi radio ijwi rya Amerika, adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni radio yacu VOA. Amakuru mu Rwanda. Abahanga b'ibihugu bitanu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bari mu nama yo kwiga uburyo peteroli na gaz biboneka muri ako karere byakagirira akamaro kose uko kakabaye. Asumta Kaboyi arakurikira iyi nama.
Iyi nama ibera mu Rwanda ihuje abayobozi ibigo bitunganya bikanacuruza ibikomoka kuri peteroli ku rwego mpuzamahanga. Nubwo ibihugu bihuriye mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba bifite gahunda yo gucuruza peteroli, kugeza ubu ntihazwi ingano mbumbe y'igishoro gikenewe mu mirimo ishobora kugeza kuri ubu bucukuzi, gutunganya no kugeza ku isoko peteroli na gaze ibihugu bibona nkizagabanya cyangwa sigakuraho Burundi imari bishora mu bindi bihugu bitumiza peteroli na gaz. Gusa iki bihugu bidashidikanyaho nuko muri ibi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba umutungo kamera ari mwinshi ndetse cyane, aho wavumbuwe ikuzimu mu bihugu bya Uganda, Kenya na Tanzania. Ndetse ubushakashatsi bukaba bugikomeje ngo hamenyekane ingano yuri hano mu Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi hashingiwe ku by'ubuyobozi bwita bimenyetso byizewe by'ubuvumbuzi. Kugeza ubu ariko abaturage bagize ibi bihugu ntibaramenya igihe yaba peteroli cyangwa gaze ivuga ko ari nyinshi izaba yatangiye gukoreshwa mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba kandi icukuye iwabo. Ni ikibazo kiri ku rutonde rw'ibiri ku meza yicaweho n'inzobere abahanga n'amasosiyete bifitemo ubunararibonye bateraniye mu nama y'i Kigali hamwe n'abanyapolitike ku rwego rw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Barashaka gutanga umurongo ushobora kugeza ku gisubizo. Ntabwo hazwi igihe bizatwara ku ruhande rwa buri gihugu. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'umutungo kamere mu bisobanuro yatanze Dr. Vincent Biruta yabaye nk'ubwira itangazamakuru ko kugera ku gisubizo cyo kubona peteroli mu Rwanda bitari hano hafi.
Ubushakashatsi bwa peteroli ni ibintu bifata umwanya muremure, ntabwo ari ukubitekereza uyu munsi mu kwezi gutaha ube watangiye. Hari ibyamaze gukorwa rero nk'uko babivuze cyane cyane mu ntara y'Iburengerazuba, muri Kivu no mu nkengero za Kivu. Hari imirimo yamaze gukorwa itwereka ibimenyetso by'uko hashobora kuzaboneka peteroli, ariko birasaba ko dukomeza tukajya ku cyiciro cya kabiri ndetse n'icya gatatu. Ibyo byose biri mu nzira, hari ibyamaze gukorwa, hari ibyo turimo uyu munsi, ariko turacyafite inzira kugira ngo tuzabone umwanzuro kuri buriya bushakashatsi.
Uruhande rw'ubunyamabanga bw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bwo bwubatse ku cyizere cy'inzira ihamye izaturuka muri ibi biganiro bizamara iminsi itatu mu Rwanda, hasesengurwa ikibazo kimwe ku kindi kandi ku rwego rwa buri gihugu mu bigize aka karere. Umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Dr. Richard Sezibera avuga ko hazakurikiraho kunoza uko ibi bihugu bizasohoka mu ngorane zihari. Izingiro ry'imbogamizi nyamukuru zihari ni ikijyanye n'uburyo bw'amafaranga akenewe mu mirimo iyera ku nyigo bisaba ubucukuzi n'uruhererekane rw'ibikorwa mbere yo kugeza ibicanwa ku isoko. Leta z'ibi bihugu kandi ziracyasabwa byinshi mu rwego rw'ubumenyi n'ikoranabuhanga bikenewe za politike n'amategeko byafasha kubigeraho. Peteroli na gaze ni ibicanwa bitamenyerewe mu bucukuzi busanzwe bukorwa hano mu Rwanda no mu karere. Inzobere ziri muri iyi nama zikaburira ko ibihugu bigomba kwitwararika bikomeye kuko amahirwe yabyo adasiganwa n'ingorane zishobora guhungabanya urwego rw'ubukungu n'imibereho y'abaturage bo muri ibi bihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Facebook ni radio yacu VOA. noneho imikino na sport icyiciro cya mbere cya championnat y'umupira w'amaguru mu Rwanda imikino y'ibirarane Police FC yaraye itsinze Sunrise ibitego 2 ku busa Rayon Sport na Isonga zaguye miswi ubusa ku busa APR FC iri ku mwanya wa mbere wa championnat na AS Kigali yigwa mu ntege ku mwanya wa kabiri wa championnat nazo zaranganije ubusa ku busa mugenzi wacu Edirwema yabajije umutoza wa APR FC Mashami Vincent uko umukino we wagenze
n'umukino wari ukomeye na mbere yaho twari twiteguye neza tuzi ko ari umukino ukomeye bitewe n'uko Kigali yari imaze gutakaza umukino wa Police kandi nawe urumva yari muri kurusi ya shampiyona Kigali ni ekipe turi ku inyuma ku rutonde rwa shampiyona ni ekipe ngira ngo mu by'ukuri nayo afite icyizere cyo gutwara igikombe navuga ko rero umukino twawugiyemo tuzi uremere bwawo tuzi imbaraga tugomba gukoresha kandi twifuzaga kuwutsinda ariko navuga ko umukino nk'uyu nguyu akenshi bamekipa bakurikiranye ku rutonde rwa shampiyona ugomba kuba ari umukino ukomeye ngira ngo irezita yabaye ntabwo yatunguranye cyane akenshi match nk'izi ngizi zikunda kubamo rezita nk'izi ngizi kuri twe birumvikana ntabwo tuba tubyiteze twe twashaka gukomeza kwitwara neza dushaka amanota atatu uyu munsi kugira ngo dukomeze kwigirira icyizere ndetse tunakomeze no kwitegura n'umukino dufite imbere yacu wa Al Ahly ariko na mbere yaho dufite umukino wa Police irango bya tubera byiza cyane tubona amanota y'uyu munsi
wabikomojeho nyuma yo gukuramo ikipe yo mu gihugu cya Mozambique mu cyumweru gitaha muzakira ikipe ya Al Ahly yo muri Misiri amakipe yo muri Misiri cyangwa se amakipe yo mu bihugu by'Abarabu na amakipe akunze kugora cyane amakipe yo mu Rwanda ndetse n'ibihugu byo hasi mu butayu bwa Sahara kuri mwebwe uwo mukino mu witeguye gute
nta n'umukino twiteguye neza kubera ko ni imikino twifuza gukina nkingi yo kuri urugwego amakipe akomeye mugabane wa Afrika ndetse anafite n'izina rikomeye cyane mu mashamba nk'ayanga kubera ko turi ekipe yifuza gutera imbere turi ekipe ifite abakinnyi bakiri batoya benshi bifuza gukora kariyeri yabo ngira ngo rero kuba byonyine twara umushiko tuzabona Al Ahly tutitaye ku bizava mu mikino mu mukino uzaduhuza nabo ngira ngo byadushimije kubera ko bizapima urwego rw'abakinnyi bacu bagezeho ndetse rutwereke n'icyerekezo mu by'ukuri dufite ejo hazaza bitewe n'uko tuzatwitwe kuri uwo mukino gusa kubera ko ni umukinnyi ukomeye navuga ko umukinnyi kugira ngo abe umukinnyi mwiza ni uko akina amarushanwa kandi amarushanwa akomeye arimo amakipe akomeye nka Al Ahly ngira ngo ni byiza kuri twebwe tuzabyitegura n'imbaraga zose kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubyitwaremo neza nubwo nk'uko wari ubivuze haruguru amakipe y'Abarabune asitu alari noneho ni ekipe ifite izina ku mugabane wa Afrika ekipe imenyera amashanwa nk'ayangaya ifite ibikombe byinshi cyane ku mugabane wa Afrika bya Champions League ndetse ni ekipe inubashywe no uretse no muri Afrika no ku rwego rw'isi kubera ko imiryango yagiye ikira kuramo n'ama ekipe akomeye yo muri za Brazil ayo nayatsinda ngira ngo ni byiza kuri twe guhura na ekipe nk'iyi
amahirwe mwiha anganate
amahirwe turacyafite yose kubera ko ntakiraba ntabirarenga kubera ko bategura natwe turimo turategura kandi ngo Al Ahly ni ekipe y'umupira w'amaguru ntanagare ekipe idasanzwe ishobora gutsinda ishobora gutsindwa ngira ngo icyangombwa ni imiteguriza aba yabaye hagati aho ngaho ariko navuga ko amahirwe turacyafite menshi nta mpamvu yo kuyima turacyafite menshi
kandi mu mupira w'amaguru byose birashoboka
cyane rwose byose birashoboka
Mashami Vensa umutoza w'agateganyo w'ikipe ya APRFC ndagushimiye cyane akanyu ha radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane Edi murakoze cyane
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kudusanga no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com dore noneho wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Eugenia Mukankusi.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turavuga ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Turaganira
na Dr. Nisoti Nzabonimpa, ngaba ndi umukozi wa Minisiteri y'Ubuzima muri programu ishinzwe kubungabunga bw'umubyeyi n'umwana.
Dr. Nzabonimpa, ndabashimiye kuri uyu mwanya mufashe kugira ngo tuganire. Nagira ngo mutubwire uruhare rw'umugabo mu kubungabunga ubuzima bw'umuryango, ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana.
Murakoze nibyo koko byaje bigaragara mu myaka yagiye ishira ko cyane cyane abantu batezaga imbere gahunda zinyuranye zibungabunguza bw'umubyeyi n'umwana, ariko ugasanga izijyanye no kwerekana uruhare umugabo abifitemo burutagaragara cyane, ndetse ukanasanga n'umugabo kwitabira izo gahunda ku buryo bubiri wenda ubwa mbere aherekeza umugore kugira ngo yitabire izo serivisi cyangwa ndetse no kugeza umwana kwa muganga igihe azikeneye ugasanga rutagaragara. Niyo mpamvu rero muri gahunda yagiye ishyirwamo imbaraga mu myaka itanu ishize, Leta y'u Rwanda yagiye ishyira imbaraga kugira ngo noneho serivisi zijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana zitangwe ariko zishingiye ku muryango, ni ukuvuga ngo umubyeyi, umwana ndetse n'umugabo bose babigiremo uruhare. Aha ngaha rero hagiye hagarukwaho ku bintu byagiye bishyirwamo imbaraga, haba mu rwego rw'ishyaka za politiki zinyuranye no gushyira mu bikorwa izo politiki, aho bagiye bavuga bati umugabo nawe agomba kwitabira izo porogaramu zijyanye no kubungabunga umubyeyi n'umwana, icya mbere agaherekeza umubyeyi cyangwa ndetse akamukangurira ko yajya kubona izo serivisi igihe icyo ari cyo cyose zikenewe kandi hakiri kare, umubyeyi adatinze kuzibona cyangwa umwana adatinze kuzibona. Aha ngaha tukavuga tuti n'igihe ndetse umugabo yaherekeje umugore cyangwa yajyanye umwana kwa muganga, n'abakozi bakora kwa muganga nabo bagiremo uruhare, cya mbere bashimira umugabo kuba yitabiriye kuzana umwana cyangwa guherekeza umugore kwa muganga, ariko nabwo noneho tunamushimira umugabo kuba yaje, niba yahari nk'abantu bicaranye umugabo n'umugore baherekezanyije cyangwa ari nk'umugore waje gukingiza umwana, umugabo tumushimire tumwakira mbere y'abandi kugira ngo abone koko nawe twamuhaye ikaze kandi koko tumushyigikiye mu rugo ruhare yagize mu kuza kwa muganga, kuko nitwe dusanzwe tuzi ko abagabo usanga kwa muganga batahagera cyane, usanga kwa muganga bahuzuye abagore benshi cyane. Ikindi tukavuga tuti abakozi bo kwa muganga babona umugabo yageze kwa muganga yaherekeje umugore cyangwa yazanye umwana, nawe bamukangurire noneho kuba yakoresha serivisi zo kwa muganga akeneye uwo munsi atarinze kuzagaruka undi munsi. Aha ngaha tukavuga tuti hari serivisi z'ingenzi umugabo yaba akeneye z'ubujyanama kuri gahunda runaka nko kurwanya virusi itera sida, ndetse akaba yanakwipimisha uwo munsi, ndetse wenda niba akeneye nka serivisi nk'iriya yo kwikebesha iyi twita serivisi yo kwisiramuza, nawe akaba yabona gahunda yo kuzayikorerwa akabona gahunda yayo uwo munsi, wenda bakamuha umunsi azagarukira ariko gahunda zayo akayitahana. Ndetse hakaba n'izindi serivisi wenda umugabo ashobora kuba akeneye gukoresha, navuga wenda ashobora gukangurirwa nka gahunda zo kuboneza urubyaro ku buryo ashobora guhitamo gukoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro nko gukoresha agakingirizo cyangwa uburyo bwo kwifungisha burundu bitukuna kwita vasectomy, nawe akaba yagenda ajyanye utwo dukingirizo tuzatuma ashobora kwirinda gutera uwo bashakanye inda igihe kitaragera, ndetse no kwirinda ubwandu bw'agakoko ka sida n'izindi ndwara zandurira mu myanya ndangabitsina, cyangwa ndetse akatahana gahunda y'igihe azakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro wo kwifungisha burundu igihe yaba bikemuye.
Ndumva ari ugufasha umugabo kumworohereza igihe yaje kwa muganga akabona n'izo serivisi zindi. Iyo mubonye hari abagabo baje baherekeje abagore babo cyangwa se bazanye abana kwa muganga, mubashyira hamwe mu cyumba cyihariye kugira ngo mubakangurire izo serivisi zindi nabo bashobora kubona, mu byifatamo gute?
Abagabo baherekeje abagore kwa muganga gufata serivisi zinyuranye, ubundi ni byiza na politike zinyuranye zishimangira ko izo serivisi yakejejemo umugore, umugore yazibona ari kumwe n'umugabo we kugira ngo cyane cyane bigaragare ko ari serivisi zihawe umuryango. Noneho n'ubukangurambaga bahawe bwose uko umugore abwumvise n'umugabo akabwumva, noneho bombi bagafatikanya kubishyira mu bikorwa amabwiriza bahawe, ndetse wenda n'igihe umugore wenda yakwibagirwa gukurikiza amabwiriza bamuhaye umugabo akaba yamwibutsa, ndetse n'umugabo wari serivisi nawe agomba gukenera akaba yayifata ariko n'umugore nawe akayimenya, ndetse nawe akayikurikirana akagibutsa n'umugabo kuyikoresha. Rero tukavuga tuti tujye dushyira imbere rya hame ryo kuvuga tuti serivisi ntihabwe umuntu umugore cyangwa umugabo gusa, ahubwo ihabwe abantu babiri, umuryango, umugabo n'umugore.
None iyo musubije amaso inyuma musanga kuva gahunda itangiye yo gukangurira abagabo kugira uruhare runini mu buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana, kuva gahunda itangiye mubona abagabo babyitabira?
Uko bigaragara ubu ngubu imibare tubona iturutse mu mavuriro hirya no hino, ndetse n'imibare itangwa n'abajyanama b'ubuzima itwereka ko abagabo ko batangiye kwitabira bakanakurikirana neza porogaramu zinyuranye zo kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Ahangaha ndatanga urugero, usanga mu bigo nderabuzima hirya no hino imibare tugera itwereka ko abagabo baherekeza abagore baje gupimisha inda nibura rimwe ugasanga bari kurenga ni kigero cya 58%.
Ye muri make mu gusoza Dr. Nzabonimpa ni izihe nama mwaha abagabo nyene kuri urwo ruhare rwabo mu guteza imbere ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana?
Inama ya mbere umuntu yaha umugabo nuko tuvuga tuti umugabo kuko ari we navuga ari nk'uyobora umuryango ku buryo bw'umwihariko, tumukangurira ko yakora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana ndetse n'ubwe budahungabana. Anga tukavuga tuti nk'uko muri politiki y'igihugu tuvuga tuti abantu bose bagerweho na serivisi z'ubuvuzi, umugabo afata iya mbere kugira ngo ashyire umuryango we mu bwisungane mu kwivuza, ariyo mituelle de santé, kugira ngo umuryango uzabone serivisi nziza. Ubu bikagaragara ko umugabo mbese abaye nk'umuntu uyobora umuryango atari mu rugo gusa, ahubwo no ku buzima no kumukurikirana uko abantu bo mu muryango we bakurikirana gahunda zose zirateza imbere.
Dr. Anicete Nzabonimpa, ndabashimiye cyane kuri ikiganiro tugiranye, murakoze cyane.
Namwe murakoze.
Mwakoze rero namwe nshuti kwa mwateze amatwi. Aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe nanjye Eugenia Mukankunzi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu. Mbere yuko dusezeranaho ariko, Frederic Nkundikije aratwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas. Mu makuru twabwiye ko Perezida w'Igihugu ca Chad yatangaje ko ingwano z'ingabo ziwe zizi kibanza umukuru murwi w'intagondwa z'abayisilamiste bo mu hari Boko Haram Abubakar Shakau arimwo, kandi yamutekamo kamusaba kwishikana canke ngo bitagenze gutyo yicwe. Perezida Idriss Déby yashikirije ayo majambo ejo ku munsi wa gatatu igihe we hamwe na Perezida w'Igihugu ca Niger Mahamadou Issoufou ba yari yamugendeye barikora ha ikiganiro amenyesha makuru ku murwa mukuru Njamena. Igihugu ca Libya casavye inama mpuzamakungu ijeje umutekano guhagarika ibihano bikibuza kugura ibigwanisho kugira ngo gishobore guhangana n'intagondwa z'abayisilamiste zimaze gufata imirima ibitoro. Igihugu ca Libya kiriko kirasaba imodoka vya blende, indege z'ingwano, indege za kajugujugu hamwe n'inkoho. Ambasaderi aserukira igihugu ca Libya muri ONU Ibrahim Dabashi yabwiye abamenyesha makuru ko mu gihe igihugu ca Libya kitoronka ibigwanisho bikwiye kitoshobora kuronka uburyo bwo gutora inyishu z'ikibazo cy'umutekano muke. Mu gihugu ca Lesotho, umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta winjiye muri leta y'urunani nyuma yaho atamugambwe n'umwe uronke amajwi menshi akenewe kugira ngo uronke insinzi bwegu. Umugambwe witwa Democratic Congress waronse ikibanza cha kabiri muri ayo matora yabaye ku munsi wa gatandatu, ukaba waronse ibibanza 37, no kuvuga ko wabuze ibibanza bitatu kugira ngo unganye n'umugambwe umushikiranganji wa mbere Thomas Thabane witwa All Basotho Convention. Umukuru mugambwe Democratic Congress Pakalitha Mosisili niwe yaciye agenwa kuba umukuru w'iyo leta irunani rurimwo uwundi mugambwe witwa Lesotho Congress for Democrats hamwe n'iyindi migambwe itanu mito mito. Mote Joa Metinga yabaye icegera c'umushikiranganji wa mbere agiye kurangiza ikiringo ciwe yagenewe kuba icegera ca Mississippi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero igice cya mbere cy'ibigano byacu nahagihumurije. Igice cya kabiri ni mukanya gato cyane. Turongera kandi ku Ijwi rya Amerika ku mugoroba Samoya n'igice nk'uko muyimenyereye. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Inyigisho zikwiye zihabwa gwaruka zituma gwitabira ku rugero runini akamaro ko kugwanyikiza cha sida. Ishirahamwe OMS gitamagara y'abantu ku isi kemeza ko gushika mu 2013 abagera ku bice 40% aribo bateye intambuko iboneka mu bihugu 60 byo ku isi nk'uko icigwa ryakoze araheze imyaka 2 kibyerekana. Muri rusange amahimiriza yegera abakiri bato afasha mu igabanuka ry'ibitigiri by'abandura sida. Ishirahamwe UNICEF gitaye ibibondo ku isi mu cigwa ryakoze haraheze imyaka 2 ryasanze ko ukurusanga aho rubaye kwatumye abandura bagabanuka ku bice 20% mu bihugu 22 byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ubutumwa barurangiranwa bashikiriza bwakigwa n'ingoga n'ugwaruka. Gatanzwe na Yaya Touré umukinyi w'umupira w'amaguru azwi cyane muri Côte d'Ivoire gatumye abipimisha sida ku bushake baba benshi nk'uko umugwi mpuzamakungu mu bijyanye n'inkino CIO uvyemeza. Imigwi y'akaranga irabihuriro ry'abemera ku mugaragaro ko bagenda na sida. Uko niko byagenze mu nyuma y'ishingwa ry'uwitwa Bambino Fiata ukini vyese muri Côte d'Ivoire nk'uko icegeranyo cy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu kivyerekana. Igwizwa ry'ibibanza byo kwisuzumiramwo umugera rihakaryo ababakure y'ibitaro kumenya uko amagara yabo yifashe. Naho biri uko leta yoshimikira cyane cyane ku kuzimanganya imvo zituma urwaruka rutaronka ubumenyi bukwiye mu kwirinda indwara zifatira mu bihimba by'irondoka nk'uko ishyirahamwe OMS ribihanura. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ukubahura abakiri bato mu bijyanye n'umugera wa sida. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye go mu gisagara cha Bujumbura. Mugenzanje ara ivira nkunda arubaza ati twokubahura gute abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida. Gitsinyishu bamuha
kubahimiriza kugira ngo bakoresha gakingirizo cyanke bihanga uwo muti wa sida.
Bakiri bato urumuvyeyi wabo bamugira ikiyago nabo kabereka indero nziza bogira ko ukababwira ingene bushoboye kwifata kugwaruka rw'abahungu n'imisore y'iki gihe.
Cyenda ngona ubwizanya ukuri yuko jamba ngwaye namara yuko je ngwaye turaye yuko itokwira hose mbisanzare muri bose.
Naho bigoranye bo kwegerana bakaganira ibyerekeye sida mu muryango.
Kuguza ibigo byerekeye indwara ya sida byofasha gose ariko benshi ntibabyitaho bahuriye hamwe byofasha gose.
Ndibaza yuko nk'abo bavyeyi batugera abana b'abakobwa cyangwa n'abahungu kubahiriza indero turabe yuko twawutuza nyamugera ukagenda kayoroye.
Yego leta tugira imigambi kuko bafashize nk'amashyirahamwe y'urwaruka kuko nk'urwaruka ruri hamwe nka 10 cyangwa 20 bashobora kuganira icyumviro byashobora gutera icyumviro n'agatera icyumviro usanga ibintu bibaye neza abantu bagenda barataha ukigwa ivire kesida.
Kwigisha urwaruka rukiri mu mashure ibijyanye na sida bigabanya ikiringo batangura kugiriramwo imibonano mpuzabitsina. Yindi ngaruka ni ukwikingira gutwara inda batifuza cyo kimwe n'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Ugusuzumira umugera mu ibanga kugwiza ibitigiri by'abipimisha. Ikoreshwa ry'ubwo buryo ryatumye abakiri bato bashika 5,000
biyongera kubahora bipimisha muri Cote d'Ivoire kubw'icegeranyo cy'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bw'ico gihugu. Ugukorana n'ugwaruka mu gushira mu ngiro imigambi yo kugwanya sida ni nkenegwa. Ivyo bituma ruhamenyera byinshi hamwe no guhimiriza abandi kubijanye no kwirinda kwandura nkuko ishyirahamwe CEO ryabitohoje. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida, tega matwi itohoza mugenzanje Alain Ivirankunda yagiye mu gisagara cya Bujumbura. Alain, ijambo ni rwawe.
Ukubahura abakiri bato mu bijanye n'ikiza cya sida kurashoboka biciye mu nkino zibahuza. Aha ndi mu kigo cishirahamwe RNG Plus ry'ugwaruka ugenda n'umugira wa sida kiri muri komine Rohero mu gisagara cha Bujumbura. Uruja n'uruza gurumaze kwandura n'urukomeye ruzanwa no gukina kikel na biar. Ukwamana na ntajyo muri izo nkino gukomeza imigenderanire hagati yago. Sam Fiston Ntwari yemeza ko kuva tanguye kuza gukina biar ubugenzi n'urunganwe yasanzeho bwashinze imizi. Ivyo abivuga afatiye kuko atagitinya kwegera abagendana umugira wa sida. Vyongeye ukunywana n'ukutinubana gukomezwa n'ukwakirwa neza kuje gukina. Twabonye ko ugwaruka rugishika rwidondora ubujejo kugwakira uyo nawe akagwereka aho rutumbera mu rukino ruhisemo. Kuva ico kigo cy'ugwaruka rugendana umugira wa sida kironse ibikoresho bitandukanye bifasha mu kwisanzura kirahurumbiwe n'abakiri bato. Dutega amatwi Cedric Nirinahazwe ajeje ibikorwa by'iryo shirahamwe.
Ibi bikoresho biri ngaha ugwaruka ruza ngaha ruje gukina amatwe natwe tukabonerwa kugira ngo dushobore kuha inyigisho zitandukanye. Urumva turagwaruka gwinjira ngaha ugwaruka ruhitaho
inyigisho zijanye n'ikiza sida zitangwa bakiri bato zisunga imyaka n'urugero bageze ko mu gutahura. Abana bari hagati y'imyaka 10 na 15 bazihabwa ukwabo biciye mu bicapo binyuranye, mu gihe abarenza imyaka 18 bazironswa mu ntahe zishingwa n'ugo gwaruka rugendana umugira wa sida. Ukuzikurikirana kurahindura ingendo y'ugwaruka. Amankuru nziza afise imyaka 18 atugira ko yifatiye ingingo yo kwirinda ubushurashuzi kubwiza zo yumvise. Izo nyigisho ni ngirakamaro ku miyabaga izumviriza. Tumvirize Denise Kanani atarandura umugira wa sida.
Kino nungo ivyo ntazi bambwira mu byerekeye bya sida. Urabona ko turi ko turagera mu rugero, urabona ko turi mu kubaka izari.
Itegekanywa ry'igisata kijeje gupima umugira wa sida mu ishyirahamwe RNG Plus ryarafashije ugwaruka kwisuzumisha ku bushake. Ugwababa amajana 576 gwipimishije muri amezi 7 aheze gwasanze rukomeye nkuko Cedric Nininahazwe amenyesha. Vyongeye impanuro zihabwa uwituye igisata cukumviriza zimuha akaryo ko kwigira inama yo guhindura inyifato. Izijanye n'amabi yo gukorora inda zahawe Dusabe Melissa afite imyaka 17 zatumye icifuzo cyo guhuza ibitsina kimuvamwo. Kubwiwe ni inyifato nziza yo kwirinda n'izindi ndwara zifatira mu bihimba vyirondoka zitaramushikira. Ukujijura ugwaruka rutarandura sida ni igikorwa gisaba kwitanga. Tega amatwi Fabrice Nyeningoma agendana umugira wa sida.
Biraryoshe iyo uri kubiyagira n'abantu mubyumva ko ndabishima cyane kubera yuko kiri mu bifasha kugira ngo ugwaruka rubandanye ruronke inyigisho ku byerekeye umugira wa sida, eka kandi no kubona yuko ugwaruka kugendana umugira wa sida arabantu kabandi.
Ukwisanzurira mu nkino ni ngirakamaro kugwaruka. Arida Irambona yavukanye umugira wa sida yemeza ko urukino rwa kikel rumuruhura mu mutwe mu gihe ahejeje gukoresha imashini nyabwonko. Ikindi nuko inguvu nishaka vyiyongera yanyoye imiti yo gupfufahaza iyo ngwara. Vyongeye ukuzimangana kw'ivyiyumviro bibi kurava kandi no kwitwararikana ntajyo kwinonora imitsi. Akarorero ni Fabrice Nduwimana agendana umugira wa sida avuga ko iyo yakinye biar ibibazo nk'ibijanye na kazoza kiwe bitaba bikimuteye ubwoba. Ukubahurana hagati y'ugwaruka kubijanye na sida kurashimwa n'abavyeyi bataronka umwanyu ukwiye ukuba hafi y'abana. Twumvirize umuvyeyi Prince Yakariwabo.
Yego cyane. Kubera niho bacha bakura abana bizi bazi n'ibyo bazokwirinda.
Tumenyeshe ko ugwaruka rutarandura umugira wa sida rwanyuzwe n'inyigisho rufashanya n'uruhurikiye mu ishirahamwe RNG Peace mu guhimiriza urunganwe.
Ababyeyi bo karihirizwa ubwenge mu by'ukuganira n'abana ibya sida. Ikigwa ishiramwe OMS ryakoze haraheze imyaka 2 cemeza ko igice cy'abari bahawe inyigisho mu Buganda mu 2012 bubahutse kuvugana n'abana babo iby'icyo kiza. Ukutarengera imico imwimwe gutuma umuce munini w'abakenyezi udasiba kwandura. Ishirahamwe International HIV AIDS Alliance ryarerekanye ko muri Afrika bandurira mu mibonano mpuzabitsina batikingiye mu gihe bahendwa ko bavugwa ubugumba. Ugukorana n'amashirahamwe yumvigwa gusumba ayandi ni nzira yuko ubutumwa bushikira benshi. Ukwiyunga hagati ya Croix Rouge n'amashengero mu gihugu cya Kenya kwatumye ubutumwa bw'ibya sida bwari mu dutabo 5000 bwemegwa. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida, tega matwi ujejwe igisata cyo guhimiriza abanyagihugu mu bijanye na sida mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Rafael Shimirimana aganira na mugenzanje Alain Virankunda.
Rafael Shimirimana ndabaramukije. Intambwe mugeze ko mu bijanye no kubahura ugwaruka mu bijanye na sida yoba yifashe gute uno munsi?
Ngora mihari nuko usanga badafise imisho zikwiye, n'abazifise birabagora ingene bigenza neza, ntibafise ubushobozi bukwiye bwo kumenya inzira nziza yo gucamo.
Intambamyi mugira ni izihe kugira ngo mushobore gushira mu ngiro iyo mahangiro ajanye no gushikiriza inyigisho ugwaruka?
Uburyo twahora turonka buvuye mu badufasha bwaragabanutse cyane. Hama ugira kandi nuko usanga abantu babivuga nabi, ibigo bitanga impanuro biracyari bike ibiharuro turabironka nka neza bifatiye kuri icyo gisata cyane cy'ugwaruka.
Ike hajye uburyo ni kibazo gikomeye
kubimiriza ari uguhoza ko uburyo bubuze bisoto. Bwa mbere ni uko twokorana n'amashyirahamwe bwa mu gihugu batunganya ibintu neza.
Akamo ka nyuma ko baraka
ni uko umugera wa sida mu Burundi uracyariho, nawe usaba ugwaruka yuko umenya ko umuti wa mbere ari ukwikingira, hama kandi n'uwo byashikira akawandura yuca yitura ibigo bishobora kumufasha kugwaruka. Turarushira imbere kuko turazi neza yuko ari umugwi umwe mu mugwi ubangamiwe.
Arakoze ara Ivirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiganiro adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katubwira gati sitangiyo. Baratwumviriza ko ikiganiro ari kiracije rya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no kubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida. Gwaruka ntimurambigwe ku mihafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Mu bigo bifise inkino zihuza ugwaruka biroroshe ko baganira ibya sida.
Iyo hariho umurongozi agaha intumbero y'iryo hwaniro birafise akamaro, baba baje kuruhura umutwe, baba baje guhura n'abandi. Iyo bahuye bakayaga urashobora gusanga havuyemo ikintu kibafasha cyane gose. Mbaza ndakwishura.
sida kwidafise umuti kuvuga gute kwizohera mu bantu naho abantu boyimenye
sida yohera haniniya aho umuntu wese akwiye kumenya ukuntu yifata wa muvyeyi yibungenze akwiye kwipimisha gushika hagere kwa vyara kugira amenye ikintu yifata ibintu byo hinduka naho atamuturaboneka
mbaza ndakwishura
kugira sidihere nuko abantu bose bagwaye bapfata ugatangura bishyashya
nta kwipfuriza urupfu abantu naho baba bagwaye indwara idakira nabo bose tubishe twoba duhinduye iki ahubwo duhaguruke abayigwaye tubafashe kwinjira mu mashirahamwe atandukanye bakurikirana nogena n'abasida bavugwe kare bagumana amagara meza
mbaza ndakwishura
ababyeyi bakwigisha gute abana babo sida kandi aribo bayizana
erega si ukuvuga yuko ababyeyi bagwaye batuvuga sida mu muryango wabo ahubwo bakwiye gufasha ibibondo byabo bakababwiza ukuri babonye urugero bageze ko kugira babaye hafi ubwa mbere ntibaze bagwe mu bintazi
rugamba rwa maki hayanje
Waruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya wanyu duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe isiguro z'ibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
muri Afrika berekeye arabantu benshi bagenda mugira basita ama netronite
ntabazi ubu ntibatwanga kuko umuti wo kuvuvaza gushika ubuntu uratogwa nturaboneka ariko arabashakashatsi bicaye birigwa ijoro n'umutaga bakora uko bashobora kugira uwo muti uboneke umunsi uzoboneka abantu bazokira
mbaza ndakwishura
abantu bakundanye igihe kinini bo kwibuka kuyaga ibijanye na sida
ubushakashatsi barageze kure haraciye imyaka cumi umuntu agwaye umugera wa sida ntiyarazi ko ashobora kubana n'umuntu akomeye ariko kuko hari iterambere abantu baguma biga baguma habivyigwa iterambere ryabaye kuvyerekeye kugwanya umugera wa sida rero abantu babiri bakabwirana bose ukuri bashobora kubana batandukiranyije
mbaza ndakwishura
uvuga gute ko sida yicugwaruka kandi abapfa benshi babaye mu bantu bakutse
niko mwibaza ariko umuntu abiravye hagati y'imyaka 15 no 49 ari abantu mu bisanzwe urugero rw'abantu bagenda n'ungara wa sida ruri kuri rimwe n'ibice 4% ariko no kumenya ko n'abana batoya badasigara inyuma ku bunyene barapfa ku rugero ruri hejuru
rugamba rwa maki hayanje
ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
sida ugabanuka mugihe abantu
iyo umuntu abiyaze umuntu wese ahari akumva agatahura uku ni indwara ya sida yandura byashobora guhindura inyifato kuhimiriza cofata ikibanza ca mbere kuko kiri mu bintu byerekanye yuko abantu iyo babahanuye mu buryo butandukanye bashobora guhindura inyifato
mbaza ndakwishura
babikora gute kuganira iyo ndwara ya sida mu muryango
byose biva n'ukuntu mu muryango hari ikiganiro ukuntu mu muryango ico kibazo gishobora kuza ko umubyeyi wese yareka arabona ko abana be bariko barakura atotinya gushira ico kibazo bakakiyaga n'ubwo rwaruka rwiwe akababwa ati hari ibintu mushobora kuba mutinya kumbaza jewe muratumbera hariya bazubaha umuco
mbaza ndakwishura
abana bakiri bato boganira ivya sida bari hamwe
mwana w'umusi imyaka 10 umubwiye umugera wa sida ntatahura ivya rivyo ariko aha babinonosoye na cane cane abajya banonosoye ibintu vyerekeye inyifato na cane cane nk'akabajya abana bagana n'umugera wa sida bakabategura ikintu vyifashe mu mubiri wabo
mbaza ndakwishura
ngene sida ifata umuntu n'umwana muto byashikwa
mufata nta n'umwe adafatwa n'indwara ya sida akarero twotanga ni kuri bajya abana bavutse ku babyeyi bagana n'ungera wa sida batabakingiye batikingiye nabo nyene usanga ari abana 50% usanga basinzikara kandi bagasinzikara cyane gose
Arakoze
murakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuka kati sidangiye Jambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye araturamutsa akongera akabaza ati mbega urubandu ngo bari ngwara uterwa niki umuntu yo gwirinda gute muganga Anita Munyana uduhere inyishu uyu munywanyi wacu
ego urubandu ni ngwara uterwa n'udukoko bita ama champignon umuntu aratugwara ku mubiri arabatugwara mu nzara abatugwara mu mishatsi nk'akarero notanga kabijya biza ku mubiri umuntu akwiye kwitwararika ko impuzu zose yanikiye adicisha ko ipasi akazigorora neza cyane cyane ruya ruhande rurabana n'umubiri wacu hama na za mpuzu twihanaguza iyo tuvuye koga umuntu akitwararika akazikoresha iminsi itatu agaheza akayitanga kumesa canke muri iyo cikirengo c'iminsi itatu aje kuyikoresha akama yitwararika akayanikira kuzuba kugira izuba zimisha
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zimufashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru. Uno musi uvuga uti indu yibwira icyo wayirarije wibwira icyo wayihaye bikubwiye iki
bikubwiye iki
akarorero hakujya turima mu mirima hajya tugiye kurima nk'ibiharage utarimye ngo utere ugize ngo ubige urabimara mugabo wabiteye ukeye urimbura nicyo nokumva yuko byo babisigura
bikubwiye iki
musanzwe no kuvuga yuko utovuga ngo wariye uyu munsi ngo wakwije ngo ntugisubira gushaka ibyujya n'ukuvuga urya ukahongera ugasigaza kugira ngo uzoronke ibyo uzojya ejo na hirya ejo
bikubwiye iki
urashobora kuba ufise ibintu bitari bike mu buzima umaze kuba ufise ibyo bintu ugacugomba kubikoreshereza rimwe mu munsi umwe ugaca wibagira kejo uzobubikeneye ugasubira kuvuga ati iyo menya nkakoresha bikenye urya munsi ubuzimba ndiko ndabura ico ndiko ndakoresha uwo munsi
arabitoye Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri kino kiganiro shimiye ala Eve Irankunda hamwe na Joseline Nduwayo bafashije mu gutororoka nyamajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise icyo muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura yandikira mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 940 460 kuri miko mwari kumwe na Jewe Diane Ndonse ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
You'd steal the food right out of my mouth.
to put me to shame. Have my laundry in the streets, dirty or clean. Give it up for fame. But I still don't know why. Why I love it so much. Yeah. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. One day you're screaming you love me loud, the next day you're so cold. One day you're here, one day you're there, one day you care, you're so unfair. Sipping from your cup till it runneth over. Holy grail.
Blue told me remind you. What that y'all talking about? I'm the new. Caught up in all these lights and cameras. But look what that shit did to Hammer. God, but I like it. Bright lights is enticing. But look what it did to Tyson. All that money in one night. 30 mil for one fight. As soon as all that money blows, all opinions take flight. Oh, the fame keep cheating on me. What I do, I took her back. Fool me twice, that's my bad. I can't even blame her for that. Nothing makes me want to murder. Mama, please just get my bail. I know nobody to blame. Kurt Cobain did it to myself.
And we all just entertainers. I feel stupid and contagious. No, we all just entertainers. And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. One day you're screaming, you love me loud. The next day you're so cold.
Photo shoots with paparazzi. Can't even take my daughter for a walk. See him by the corner store. I feel like I'm calling it off. Enough is enough, I'm calling it off. Who the f*** I'm kidding though? I'm getting high, sitting low. Slide by in that big body. Curtains all in my window. This fame hurt, but this chain works. I think back, you act the same person. If this is all you had to deal with, you deal with this. This ain't work, this light work. Camera snapping, my eyes hurt. Dying back where I was birthed. Up your iris and the IRS. Get the hell up off your high horse. You got this shit to die for. Try yours. Why you mad? Take the gun with the bad or throw the baby out with that bad for it. You still alive. Still admitting. Girl, you survive. Still getting bigger. Girl, living a lot. Vanilla wafers in the villa. Illest looking alive. Michael Jackson's thriller.
And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't.